muramanya mukurikirana ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusamiranira kuri FM 104.3 mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi dusamiranira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 18 kwezi kwa gatanu nyene umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC kuri mikoro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri isanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi rero twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Ikiganiro rero ni cyanyu, ibyiyumviro byanyu, ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino ku byo tugira tuganire ko. Abifuza kutwandikira bacije kuri WhatsApp badika ku nimero 2 2 4 1 9 3 1. Ndasubiramo 2 2 4 1 9 3 1. Uyu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwese muratumiwe mu kiganiro muri sanga. Uruzuba ruhitiye mu Burundi mu mwaka uheze wa 2016 rwatumye haba ibibazo bikomeye by'ibifungurwa mu banyagihugu. Abakenyezi na cyane cyane abibungenze n'abonsa bari mu basinzikara kuruta abandi, ku buryo aribo bakwiye kwitabwaho kurusha abandi. Iyo umukenyezi yibungenze usanga ari umuntu afite amagara make, ntaba agikora icyo ari cyo cyose, ndetse n'amagara yiwe yama abangamiwe mu gihe atitaweho. Mu ntumbero yo kugarukira ku bantu nk'abo, Leta y'u Burundi hamwe n'ayandi mashyirahamwe asanzwe afasha mu bihe nk'ibyo yarahagurutse aratanga ifashanyo ko ashoboye ku Barundi basinzikajwe n'ikigoyi. Mu kiganiro cy'abakenyezi rero cyo kuri uyu wa gatanu, turabira hamwe icyo bamwe mu Barundi baba mu mahanga bafatanije namwe mu mashyirahamwe y'abakenyezi akorera mu Burundi bariko barakora mu gufasha abakenyezi basinzikajwe n'urwo ruzuba. Umutumire wa mbere dufise muri kiganiro ni Serele Ntahita Gabira, arongoye ishyirahamwe Burundi Development Initiative BDI mu funyafunyo y'icyongereza BDI, rihurikiyemo imvukira zo mu Burundi ziba muri Leta z'Ubumwe za Amerika zihaye intumbero yo guteza imbere Abarundi, kandi rikorera mu gisagara cya Los Angeles muri California nk'uko tubivuze aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Serele ndabaramukije.
Ndabara mkije ya Luis.
Ego me, murakoze kubona mwigoye mugafata akanya kugira muganire n'ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe kudutumira.
Ego me, umutumire agira kabiri ni Mufasoni Felicite Nihoreho, arongoye ishyirahamwe Rema Mukenyezi gihaye intumbero yo gufasha abakenyezi rikorera mu ntara ya Bubanza mu Burundi, ariko mu buhinga bw'ivyuma batubwira yuko avuye ku murongo wa telefone babandanya bamurondera mu kanya. Nyakuba wa Serere, Abarundi muba muri Leta z'Ubumwe za Amerika mwaragarukiye ku munsi wa kane, no kuvuga ejo haheze, ku miryango 200 yo mu kigwati cya Kagwena muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Mwafashije abakenyezi bibungenze n'abahetsa abana bakiri kwibere ni iki cyatumye mwitaho abantu nkabo canke mufata iyo ngingo yo kujya mu Burundi?
Murakoze kumbaza iki kibazo. Twebwe abarundi turikiye muri BDI, Burundi Development Initiatives, tumaze kubona uruzuba rwahitiye mu Burundi, byaraduteye umutima w'ikigongwe, kuko naho twari tumaze iminsi dukora dufite ibindi bikorwa. Twabonye yuko ari umwanya mwiza wo kugira dufashe abakenyezi aho baba mu gihugu twavuyemo, kuko burya iyo umukenyezi abuze, twebwe twakuriye mu Burundi ngira turabizi, umubyeyi agiye gusoroma ntaronke cyangwa aje gusuma ntaronke, umuryango wose uramerwa nabi. Niho rero twaciye dukubita inzu ibipfunsi, turavuga tuti icyo turonse cyose nicyaba gitoya turaba icyo fasha, hanyuma dufashe ahantu twibaza yuko hababaye gusumba ahandi, nk'uko twabyumva ku maradiyo, nk'uko abantu babitubwira. Niho rero tuje tuvuga tuti twebwe turi ngaha, turafise ibyo tujya n'ibyo dusigaza, reka turabe ko aricyo twokora ku mufuko, turabe ko tugarukira ku miryango imerewe nabi. Nuko byatanguye rero bidufata nk'amezi abiri kugira dutorokanye intererano mu Barundi bari ngaha benshi. Niho rero twavuga tuti reka dushike ku bamerewe nabi, nk'uko twabyumva ku maradiyo leta yari yahamagaje ko ababishoboye bofasha. Byaduteye agateka rero kubona yuko dushobora kugica tumariye abarundi aho tuva, aho twavukiye.
Ego me murakoze nibutse batwumviriza ko Serere ntahitagabira ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turiko tuvugana hari mu gisagara Los Angeles muri leta ya California. Umutumire wa kabiri twari twabwiye ko twamubuze barabonetse Felicite Nihoreho arongoye ishyirahamwe Rema mukenyezi ryihaye intumbero gufasha abakenyezi rikorera mu ntara ya Bubanza mu Burundi. Felicite ndabaramukije. Egome, ishyirahamwe Rema mukenyezi niryo ryakiriye imfashanyo yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba bantu ba BDI mwamenyanye gute, mukorana gute? Egome, abakenyezi bubibungenze twavuze yuko ari bo kumbure bamererwa nabi kuruta abandi, ariko nta cyumviro cyo gutandukira abandi bakenyezi ko abafise ingorane ari benshi.
Ikindi cyari cyo inumbero y'ishyirahamwe mukenyezi Rema, urumva n'izina ryaje nde ni nyeze umukenyezi Rema, kuko umukenyezi ashoboye byose, umukenyezi afashe intumbero ziragenda neza. Abakenyezi bagiye kugira kandikira igihugu cyose, iryo shyirahamwe Rema mukenyezi ni ishyirahamwe twatanguye kwiyumvira ku 2008, twatanguye gukora mu 2010. Ibi ni ibyo gusa mubonye, imbere y'ibyo hari ibindi twakoze.
Ego, ibyo mwakoze mwashobora kubitudondagurira mu ncamake?
Turafise ibyo shyirahamwe ryacu, turarima tukorora, barahaye abakenyezi ibitungwa bito bito, impene, ingurube, bararimye imirima y'ibigori, ibiharage, amayo duheze kurima tuje tuwose umwimbu, turajya hamwe tukora umwimbu twarose, tukabagaburira kuko ntawokora mu nda konje, kubari tukabagaburira ibyo basimbuye n'ibyo tukabishyira mu kigega. ama tukabagurira ama uniforme abakinyeje abafatishije koga byinshi harabo kirirana amashuri y'abana tuguma dukorana.
Egome reka tugaruke kuri Serere ntahita gabira Serere iki gikorwa mukoze mu Burundi ni cyambere canke hari ibindi mwakoze imbere ya
murakoze muri BDI twari tumaze gukora ibindi bikorwa byinshi mu Burundi naho bitari mu gihugu cyose ishyirahamwe ryacu ryatanguye mu 2012 ariko twatangiye gukora neza twari gukorera mu Burundi mu 2014 niho twatangiye kuzatarungika imfashanyo zo gufasha ugwaruka rujya bita rutagira ababyeyi muri Mukenke nibaza ko ari muri Muyinga uko dukora twebwe muri BDI twebwe kubera turi ino usanzwe turi abantu tuba hanze twebwe tugeze no gutorokanya imfashanyo ishobora gutuma mu Burundi habiterambere iterambere naryo rikaba ritangura ku bantu bafite amagara meza bajya neza hanyuma bagatandukira ibintu byo kwiga neza uko dukora rero turaba amashyirahamwe ari mu Burundi asanzwe akora afise ibintu bishikira abanyagihugu bishobora gutuma abanyagihugu batera imbere niwe dusaba yuko batubwira imigambi bafise tugakorana twebwe ngaha muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tukarondera izo mfashanyo maze twazironka rero tugakorana n'ayo mashyirahamwe asanzwe ari mu Burundi nuko dukora urumva rero ko twatangiye gukora kuva mu 2014 turasanzwe dufasha mu gutanga ifungurwa kugwaruka rutagira ababyeyi mu Kenya no gufasha mu ishuri ubwo gwaruka kwigamo aho nyine mu Kenya.
Ego imbere yuko twakira abifuza kugira ico bashikirije izo mfashanyo mutororokanya mukora ku buryo bwanyu canke murafite abandi bafasha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Byinshi interanyo nyinshi turonka ziva mu banyagihugu bo muri Amerika abarundi bwa mbere dusaba intereranyo ivuye mu Barundi twebwe dusanzwe tubanga ariko izindi interanyo turonka ziva mu banyamerika no mu yandi mashyirahamwe no muri Amerika asanzwe atanga imfashanyo nkuko mwamubizi mwebwe murazi ko ino ari amabanki ari amafondasiyo urayitura bakababwira uti turafise umugambi wo guteza imbere ahana akacanye abantu aba bantu hanyuma bawushima bakabaha iyo mfashanyo twibaza rero ubuko dutanguye gukorana n'abakenyezi kandi tukaba tuzi ko abakenyezi mu ngo no mu iterambere ry'igihugu canke ingo ari kirumara nibaza yuko dushobora no kubandanya tugakora indi migambi izoshobora gushikira abakenyezi benshi.
Ego murakoze twibutse batwumva yuko abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagarukiye ejo ku munsi wa kane ku miryango amajana abiri yo mu kigwati cya Kagwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza aho bafashije abakenyezi bibungenzi n'abahetse abana bakiri bato ni mu ntumbero yo gufasha ababangamiwe n'uruzuba ruhitiye mu Burundi. Abatumire dufise ni Serere ntahita gabira harongo ishyirahamwe Burundi Development Initiative BDI mu mfunyafunyo y'icyongereza ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gisagara cya Los Angeles Leta ya California. Umutumire wa kabiri ni Felicite ni Horeho aribo bakiriye izo mfashanyo biciye mu ishyirahamwe Arongo Yerema mukenyezi rikorera mu ntara ya Bubanza gihaye intumbero gufasha abakenyezi. Kuri telefone turafise abanywanyi bifuza kugira icyo bashikirije. Inosa mwiriwe. Ego Inosa murihe mwifuza gushikiriza iki?
Ndingaha mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ego me iki kibazo mu gitumbereza nde muvugo mu gitumbereza ko?
Ego me turashimiye iryo shyirahamwe riri muri Amerika rya rirafasha abatishoboye tukaba twarakengurutse ku mfashanyo baherutse gutanga hama tugasaba yuko bozunguruka no mu makomune yose kubera naho nyine hariho abataco bafungura abatishoboye naho nyine bakaza barabagarukira ko nama nkasaba ko cyotera imbere nk'abandi ko cyotera imbere bakaza babibuka n'abandi mu makomune yose bakazunguruka kugira nabo nyine bazi barasabikanya utwo barose.
Ego mehmura koze reka twakire na Reveriano. Reveriano mwiriwe?
Mwiriwe.
Ego memuhagaze he mwifuze gushikiriza iki? Be ntitukumva neza.
Akimpagaze Bujumbura.
Ego me mugire ico mushikirije.
Okay, iki na tagu sikizana inko kubashimira. Tako kigoro bagize ko gufasha abarundi bene wabo bahuye n'isago. Uko ubona tumira n'abandi kugirwa mutima mwiza ama uwo mudama rongo y'ishyamwe na umusayi uko yofasha no mu zindi ntara kugira ishyamwe rifite afasha abakene.
Egome murakoze nibaza naho telefoni itumvikanye neza icyumviro cyawe cyashikirijwe. Reka tusabe serere ibindi mutekanije mu yandi makomine n'ibiki nivyo Inosa yababajije.
Ego Inosan ahubwo na Reveriano bose bashimye nanyu nashaka kubashimira kubona bashimye kubwishyira hamwe ndongoye naja kubamenyesha yuko uyu mugambi umugambi dushaka tuzohereza ngaha gusa kubera igihe twatangura inshingano yacu ni uko tubona yuko Burundi bwose buteye imbere niyo nshingano yacu ya nyamukuru urumva rero ubu twabigize kubera habaye ingorane kandi urumva ingorane zikama zihari ariko twebwe icyo dukora nuko umwanya wose tuguma turonde n'ifashanyo hanyuma tukaraba naho ishobora gukora n'icyo ishobora kumara kumarira abanyagihugu muri iyo migambi rero dufise tuvuga yuko kereke gukora n'andi mashyirahamwe ni tuzogerageza twegere na n'abajejwe intwaro turabe ko dufasha kugira dushobore gukwira mu gihugu cyose aho dushobora kugira nk'imigambi y'iterambere turetse ibyo byo gufasha abantu ba bizijwe n'inzara tuvuge ko nk'ibintu by'amashuri turazi ko ngaho mu Burundi bikenewe ibintu by'ubumenyi bwa none kugira abantu baheze amashuri bashobore kuronka ubumenyi bushobora kubaha akazi bamenye gukora batera imbere iyo niyo migambi cyane cyane dushyira imbere kuko burya umuntu umuyifi niwo muyifi wo mugisha kuyiroba niyo mugambi rero dufise nuko tuzogarukira kubamerewe nabi ariko tubategure ahubwo no kugira icyo bimariye bonyine batagumye basabiriza niyo migambi rero dufise ubu aho novuga ko kiretse iyo migambi tumaze kurangura ubu tubandanya turonde izindi fashanyo zizoshikira ku banyagihugu benshi mu buryo butandukanye harimo n'ibyo kubigisha byo kubaronsa ibintu bishobora kubatuma bagira imigambi yabo iterambere nuko rero kandi twizeye ko mu myaka atari myinshi tuzaba twakuye mu gihugu cyose.
Ego me murakoze reka dutandukire Felicite nihoreho nawe uyu Reverie yamusabye yuko nabo bokwira mu gihugu cyose. Felicite cyo mwishura Feliste turongeye kumubura kuri telefone ariko turafise abandi bakigomba kugira icyo bashikirije. Turafise Cedric kuri telefone. Cedric mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Ego me mwifuza gushikiriza iki?
Baenda bafatiye mu hagati ariko nagomba kubatera intege tewe muri rusange.
Reka tukubwire ibyo turiko tuvugana ko abarundi baba muri Leta Zunze Amerika bagarukiye ejo ku munsi wa kane ku miryango ishika amajana abiri mu kigwati cya Kagwena muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza babahaye ibifungurwa babicishije mu ishyirahamwe Rema Mukenyezi rikorera muri iyo ntara ya Bubanza. Mu mwobandanya rero nibaza ko mubyumvise tuvuze abatumire babiri.
Ndabashimiye cyane kuko baragahora n'umutima w'ibigongo nk'uwo ariko nkajya nongera ndabasaba ko bo bagize imigisho bakaba bari iyo muri Amerika bafise bubasha nk'ibafise amakonesansi baziranye n'abantu benshi batandukanye ngaho je nagomba kubasaba ko bogira agatererano bohereza nk'abo bantu hano hariho no mu bindi bihugu hariho impunzi zitamerewe neza nk'iziri nayino mu Rwanda hari izindi ziri cyane cyane hariya mu Buganda imvana kivale nagomba kubasaba yuko bogira nk'akantu bakaraba ko bari mu buzima butaryoshye kandi nabo nyine bakeneye gufasha.
Ego mehemura koze turasubiye kuronka Felicite ibyuma nti nti umurongo imirongo ntimeze neza I Burundi niko tubwira Felicite hari wari yabajije imbere yitwa Reverie hababaza igituma mudakwira mu zindi ntara mu mwishure umwanya muto yinge imbere yuko tubandanye
ngande kumara mu Reverie
yego
twebwe uko bimeze iri shirahamwe ryacu mu Kenyezi Rema nibikorera mu ntara ya Bubanza ni shirahamwe ryo mu ntara yabuke mu ntara ya Kibitoke cyewe na urandi mu depute mwo yako mudundi bibiri na cumi mudundi bibiri na cumi na gatanu ndi ndetse yageze ikiringo ariko ndi mutse niri witi nibona shiringa ishirahamwe ya Mukenyezi Rema rihurikiyemo abakenyezi bo mu ntara ya Kibitoke mu bihumbi bibiri na cumi niho twashobora kwemererwa kugaragaro turamaze nko gukwira indimi yose y'intara ya Kibitoke twarayafashije ifungurwa twarayafashije ibicungwa bito bito nkuko nari nabibabwiye impene ingurube n'umukanyi mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yari aje kuturaba mu bihumbi bibiri tugitangura aratuzanira impene araduhereza amasuka yo kurima kuko byari ishyirahamwe twihangira ryo kurima baraduhereza n'amashine yo kubarira ibyo biri mu banyagihugu bariko barabikoresha kandi ndiko ndabikurikirana n'ubu ndiko ndava mu Kibitoke kuraba aho babigegeje
nonemo
ntaguciriye rero yuko
yego ntaguciriyemo muri ko
kubanza gusa
yego ntaguciriyemo
uko mu Kibitoke kwakoze ubu natwe turagenda mu zindi ntara ko tuzaturonka indi mazo ziraduhezagira kuko turegera n'ahandi
ego me ntaguciriyemo izo ntara zose aho suvuye uri kuragendera n'abakenyezi gusa muri ko murafasha byifashe gute bageze ku rugero rungana gute
naho twatanguye mu ntara ya Kibitoke barameze neza kuko twarashoboye kubigisha ingene umukenyezi nyine ashobora kwifata mu bihe byoroshye no mu bihe bigoye nyine ashobora gutunga iyo mpene yayirose nyine ashobora gutunga iyo nkoko yayirose ikagira akamaro
Ego me urakoze reka twakire kandi Serere nawe yishure Cedric yavuze ibibazo by'impunzi navyo yuko ari cyo mubafasha ko Serere
mwiriwe Cedric ikibazo ni cyiza nasha kumenyesha Cedric yuko twebwe hano muri Amerika amashirahamwe akora ibyo ibijanye n'ibintu yaremerewe gukora wumva kubera hari amashyirahamwe menshi yusanga yabayeho kugira afashe impunzi ayandi agakora ibintu bijanye n'ibintu bizwi n'amategeko wumva rero kuri twebwe biratubabaza cyane kumva yuko ari Abarundi bene wacu bariko barabara mu nkambi twebwe mu ishyirahamwe BDI ntitwari bwabyumviye yuko dushobora kujya nko mu nkambi kubera wumva tuyumvira yuko hariho ayandi mashyirahamwe asanzwe akorera mu nkambi ugasanga iyo ugiye kubaza nk'abashobora kudufasha ikintu cya mbere bakubaza ati wewe umugambi wawe ni uwahe ni umugambi wawe nyamukuru babonye rero ari ikintu kitajyanye n'icyo wemerewe gukora cyangwa ati none ni kubera ko wavuze uti gira ufashe mu Burundi hanyuma ukaba uri kuragenda gukorera mu bihugu bindi kandi hariho amashyirahamwe nka Croix Rouge HCR ibijeje iyo ni intambamyi ya mbere yo gufasha abantu bari hanze mu ishyirahamwe ukumva intererano twahitaze nk'ishyirahamwe iyo abantu babigize ku gatwe kabo biroroha ukumva murashyira uburyo hamwe mukavuga ati tubirongo itana ariko twebwe ku bwa BDI ntishobora gusaba imfashanyo tuvuga tuti twitwaye mu nkambi kuko baca abona ko tugiye gufasha impunzi kandi tutari mu byo gufasha impunzi nuko nicyo cya mbere mumenyesha ariko ndazi ko hari Abarundi benshi bari ngaha bahora batorokanya imfashanyo zo gufasha impunzi harimo n'izo zo mu Rwanda no muri Tanzania ndaza amashyirahamwe n'Abarundi bo mu maeta amwamwe yo ngaha muri Amerika yama yabigize kandi rero iyo byabaye twebwe dufise uburyo turatanga kugira bushikire abo bose ubugene iyo mfashanyo ibigenewe nuko rero naje kumubwira ko ntitwibagira abarundi ko babaye bababarira mu nkambi ariko uburyo bwo gutangiza ufashanyo bwo butandukanye muri BDI urumva ntishobora kubyumvira ibyo.
Murakoze, reka twakire Macumi kuri telefone. Macumi, mwiriwe.
Ndabahaye mwiriwe, ndahaye mwiriwe, nariko batumviriza nabo batumire ndabahaye mwiriwe.
Yego me, shikiriza icyumviro cyawe cyangwa ikibazo.
Yego, murakoze. Yego, bwa mbere no reka mbade bose, hariho abaciye umugani bati kurobera umuntu uwo mwigisha kwirobera nta kuntu. Abo bantu Imana yahezagiye kugufasha nta kuntu babona ko bofasha izo mpundi aho byaba bishoboka, bakabarondereraho uburyo botaha hako bodara bafashiriza ngaho aho babona yuko umutekano wobo uhari, bagashobora kubutabara batanga n'impanuro kugira ngo bareke kuguma muri ubwo buhungiro kuko si bwiza.
Ariko Macumi, Macumi, aba bantu bose uko ari babiri nta n'umwe akorera mu gisata cy'impunzi ziri hanze bafasha abanyagihugu cyane cyane abakenyezi, ubuti ku bakenyezi bariko bafasha abakenyezi bari mu gihugu mu Burundi, ntabwo bariko barakorera hanze mu kambi. Nagira ndagukosore.
Ah, murakoze cyane. None abo bantu bahora baba muri Amerika mugabo baje gufasha abo bakenyezi bava muri Amerika.
Ego me, na abanyamerika b'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barunga ikifashanyo mu Burundi.
Sawa. Nashaka rero ndababaze keshi abantu baba bari hanze.
Munyarutse.
Iyo turiko turavuga ati mu Burundi hariho umutekano uriko uragaruka, abantu bari hanze keshi ntibakunda kubyemera, bahora bibaza ati mu Burundi kumbure no gushikuda abo bantu ko numva ko baragendera abo bapfasoni bo hagati mu gihugu, umutekano wabo babona ukwiye, umutekano mu Burundi babona uriho kuburyo n'abanyamerika bari ngaho, abarundi bari ngaho muri Amerika, uwoshobora kuronka ico yoronka ko yoshobora kukizana. Hanyuma kandi kabado nibyo Imana ibahezagire kuko abarundi turakeneye gufashwa kuko nakare murade yuko twagumye mu njyane cyane cyane bitewe n'ibya politiki abantu batabyumva kumwe. None nta kuntu boshobora no gufasha mu bisata byose bagafasha n'abagabo kuko hariho n'abagabo nabo nyine usanga bafite ingorane, hamwe bogira icyo baronka. Mbega n'abagabo nabo bari muri Amerika boshobora kuza gufasha abandi bagabo nkabo. Hama kumbe narashaka kamera yebe ego nibyo n'abandi bokuraho akarorero kugira ngo bagaruke bafashe igihugu cyabo kuko burya ntawa nka konkanye ngo agwaye amahere. Nubwo Imana yoba yahetagiye umuntu agashobora gutera imbere akajya mu kindi gihugu, nashaka abantu bose baza babonereho akarorero kuko hariho abarundi benshi benshi boshaka bashobora no gufasha igihugu cyacu kuko uburyo dufite si byinshi cyane mugabo benshi nubwo ufite kimwe cyanke bibiri, hanyuma Imana ikadobahezagira. Murakoze.
Ego me, murakoze. Macumi aravuze ikibazo cy'umutekano ariko nibaza ko turiko tuvuga ikibazo cyo gufasha abakenyezi ariko n'iby'umutekano nibaza ko ata kibazo barashobora icyo bavuze ko mugihe bafite icyo bavuze ko babagije ni ibintu byo gufasha abagabo. Serere ntahita bagira, reka tubasabe mutangure mu mwishure.
Macumi mwiriwe. Ibibazo wabagije ni byinshi ariko kuri ibyo by'umutekano mu Burundi nibaza yuko ntawe reka gufasha ngo hari umutekano muke, ahubwo iyo hari umutekano muke ni abantu barekwe gufasha ahubwo. Kuko twebwe iyo twumvise mu Burundi hari umutekano muke ntibyatangaza kandi bikatubabaza. Ariko naje kubamenyesha ko haragezi igihe niyo turiho turarondera imfashanyo, murakubwira ati none amahera mugira mu yatware mu gihugu ki bavugamo ibintu. Ariko nkuko nabivuze mu ntango, twe dukorana n'amashyirahamwe mu Burundi turababaza bimeze gute bakatubwira, kandi urumva ugiye hose igihugu kirimo abantu bakibamo habaye hakeneye ko uhashika ukabafasha. Urumva rero twebwe turizeye uko igihugu gitekanye kandi kizobandanya gitekana uko burya umutekano uraba muke ukagaruka kandi turazi uko nta hama hari umutekano ijana kwijana ariko rero ngira twararabye byahike mu Burundi ngira byaratumye ibikorwa byacu biri bidakorwa cyane uko mu mwaka uheze ngira byinshi ntitwashoboye kubirangura kubera abantu baguma biyumvira ati ntawufasha ntawe twara amahera mu Burundi ko n'umuntu aguhaye amaherino arakubwira ati none uyashikana hariya gute umva ibyo kuri twebwe umutekano uratuma abantu bavuga ko umutekano ari muke biratuma tudashaka kubona imfashanyo tufashisha abarundi nashaka ahubwo numire abarundi uko tugerageza tugafasha ahubwo tukavuga neza igihugu cyacu tukaraba tukababwira ko igihugu gikeneye imfashanyo kugira nizo mfashanyo zishoboye kuboneka kuko utumye tuvuga ngo nta mutekano n'imfashanyo zirakehana iby'amapolitike nabyo twebwe ntitubijyamo kuko hari igihe usanga ari ibintu bisamaza ngira abantu baba bamenyereye ibivugwa muri Amerika haravugwa no muri Amerika ibintu bya politiki n'ikibuza yuko abantu tuzinduka ku mirimo tugakora ibyacu ubuzima bukabandanya no mu Burundi rero igikuru twosaba abarundi nuko bo kwiga gushyira politiki iruhande y'amatora aheze bagashyira politiki iruhande bagakora ibintu bibateza imbere kuko nibyo bitubabaza tubonye yuko abanyagihugu badatera imbere kubera abanyapolitiki baguma babajuragiza ibyo biratubabaza cyane kuko iyo politiki itagenze neza umutekano ukagenda nabi abanyagihugu nibo bababara nibo basubira inyuma mu nshingano yacu rero ko tuvuga duti duteze imbere Burundi tuzotera imbere ari uko abarundi duciye ubwenge tukamenya tuti politike ni politike abatowe nibatware abatatowe nabo bitegure ibindi bashobora gukora dushyire ingufu hamwe duteze imbere igihugu rero tubibona twebwe
ego me murakoze
yabuze n'ikindi kijyanye n'abagabo reka
mwihangane gato icy'abagabo tukihe madame Felicite Nihoreho kuko nibo bari ku kibuga i Burundi tubabaze yuko hari icyumviro cy'uko bazotandukira nabo abagabo Felicite muratwumva narinda kubajije hari macumi yari yabajije ati mbeko mufasha abagore nta cyumviro cyo gutandukira ku bagabo ko nabo bashobora kubangamirwa kandi nabo babangamiwe n'uruzuba
erega macumi amenye yuko umugabo n'umugore be ari umwe urugize n'umugabo ntagize n'umugore n'abana iyo ufashanye ifitiye umugore tuba twizeye yuko ishikiye abantu bose mu rugo kuko umugore ntahandi abicisha abijyana muhira iyo bice rero nabo yabyakiriye umugore ari ku muryango wose umunsi barufunguye ntabwo rero niyo mamukenyezi tuhaye umukenyezi twizeye yuko n'umugabo
n'abana bose
yego n'abana bose barafikiye kabisa
murakoze ikiganiro ni muri Sanga ku ijwi rya Amerika abarundi baba muri Leta Zunze Amerika baragarukiye ejo ku munsi wa kane ku miryango 200 mu kigwati cya Kagwena muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza n'imfashanyo zari zigenewe abakenyezi bibungenzi n'abahetse abana bakiri bato abatumire dufise ni Serere Ntahitagabira arongoye ishyirahamwe Burundi Development Initiative BDI mu funyafunyo y'icyongereza rikorera aha muri Leta Zunze z'Amerika rihurikiyemo abarundi babaha muri Amerika umutumire wa kabiri ni Felicite Nihoreho arongoye ishyirahamwe Rema mukenyezi rifasha abakenyezi rikorera mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi Hakizimana turamukiye mfite kuri telefone Hakizimana
mwiriwe
yego mwiriwe munyarutse mwifuza gushikiriza iki mu kibazo
akabazo no cyangwa kubaza nashaka mbaze kubijyanye n'iyo situasiyo yabo barundi bari muri Amerika bazanye imfashanyo yo gufasha bashyizwe n'ubwoba ngaha i Rwanda bega bamaze kuba abarundi iyo situation nta kuntu ishobora kuba yoza mu Burundi ko amahoro ari hatangorana none uyiba nkora cyo bivana muri Amerika abarundi babizana ngaha mu gihugu cyacu ubwo ni bwa bwa uburyo burebuye nakabazo narinzise abatumire sinzi ko bashobora kwishyura
yego reka serere nyine ace abishyura kuko nibo niwe mbona ikibazo gitumbereye serere ntayitagabira mu mwishyure
ego akizimana iki kibazo ni cyiza cyane ego twebwe muri Amerika ubirishyira mu twarishize kugira dufashe ariko biratugora kumva benshi tubino muri Amerika usanga dufite ibindi bikogwa ishyira hamwe ntitwikoreramo iminsi yose usanga dufite hamwe ariko dufite ubundi buzi dufite n'ingo ziba ngaha abana bacu bari ngaha urumva rero kugira tuzane ishyira hamwe mu Burundi ikintu cy'ambere ubwo uti ninde azobitwara ngaho cyane imfashanyo izoboneka gute umugambi wacu rero nuko aho kuza ngo tuze tube mu Burundi dushaka gukorana n'amashyirahamwe asanzwe ari mu Burundi ashikira abanyagihugu afasha iterambere ry'abanyagihugu kugira twebwe umwanya turi ngaha sinzi uwari abivuze ubwa mbere avuga ati mwe murashaka kuba mubonana n'abantu benshi burya ngaha muri Amerika niho tubona yuko hari abagira neza benshi ahantu dushaka kuronka ubwo buryo ngo tuma dukora iryo terambere mu Burundi umugambi wacu rero ni uko dukora turi ngaha tugakorana n'amashyirahamwe ari ngaho mu Burundi twizeye kandi tubona yuko ashobora kugira akamaro iterambere ry'igihugu ngira niye nuko no mwishyura
ego me nibaza ko ya kumvise reka twakire Eliya nawe Eliya mwiriwe
Ndiwe neza.
Ego me mugire cyo mushikirije mu nyarukije.
Ego me murakoze kunyakira ku isi y'Amerika.
Yego.
Ewe kibazo cy'uwanjye ndashimiye cyane abo bantu biyumviriwe mu kambi mwiza cyane rwose. Abantu biraboneka yuko bari mu bukene butagira izina na cyane cyane urabona ubuharakenye igitoro amatara abantu birirwa bicaye nta kazi nk'abantu batishoboye baribonekeza mu ntara ya Murambi cyane cyane mu gace ka komine Mbuye sinzi yuko wa Mufaso niyoba hasi naho niboshika bakaraba abo bafasha na bakeye ama batohore kucyo kweri cye nta kindi noshobora kuvuga atari ukubakengurukira cyane rwose kuko urumva bakora igikorwa cyiza kuko abantu aho nikora nibo bantu ba mbere mbona bo gufashwa nko ku mitumba ya Buyaga hari ikuye cya Buhangura hariyo benshi cyane rwose hariya za Mukere hariya Miseka hose bo barabakora sose cyane
ego mico kibazo cyane cyane kiraba Mufaso ni Felicite ni uhoreho ari ku kibuga mu Burundi Felicite imuramvya mu batekanije iki
murakoze nabakuye yuko ishyirahamwe ryavukiye mu ntara ya Cibitoke ari naho rifite icyicaro cy'ububasi muri rubanza ryavukiye mu ntara ya Cibitoke mu hakosori
yego murakoze
bene naho mvuka gufasha mako mu ntara zose ni tubyase turiko n'umugambi twatanguye kandi twiyemeje tugeze ububanza twahereye mu Cibitoke uko imana izagume iduhejagira tubasaba bagira neza bariyo hanze tukuronka n'abandi bari ngaho mu gihugu ahubwo bose bahaguruke dufashe abenegihugu tubibone kumwe tubone ko ari inshuti tubone ko ari umuryango dukwiye kubafasha bose aho ntashyitse n'ibindi shyirahamwe biyumvira ko bishobora gufasha bijya ubishoboye kwese kuko imana yagiye ihezagira umuntu afashe nk'uko abandi bose babikora mu gihugu kandi kanye saho gusa usanga abanyagihugu bamerewe nabi ariko nibaza yuko umuntu wese uko umuntu agiye umuhezagira ariko ashobora kuvuga ati reka njye ngende mpakajya agace ndashobora gufasha ibi unetse ndashobora gufasha ibi hama tukubaka igihugu cyacu neza nigeze kumva wabuze ibyo umutekano njye n'ubundi buzungura kabisa umutekano uriho ntibatinye kujya gufasha abiwabo nibaza ahubwo dufashanye twubake igihugu kuko tuzegumaho igihugu cy'iwacu naho bari muri Amerika urumva ko batangiye kwiyumvira iwabo n'abari za Canada bose bariyumvira dufashanye twubake igihugu n'icy'iwacu ni Burundi intego twese yaduhetse nkatera akamo rero yuko abarundi bose barashoboye n'abanyamahanga yifuza kudufasha badufashe mubu butandukanye cyo tashubuye
yego mbere yuko twakirana ni yase nongere ndakubaza akabazo kamwe izo mfungwa zari zigeneye abakenyezi bibungenze n'abahetse ni kuki mwahise mwabuguza
twahise mwabungenze n'abahetse kubera inzara y'umuntu yonsa ubutanguye konsa uburi kuragaburira abantu babiri ufitsinda naho wibungenze n'ibindi buri kuragaburira abantu babiri iyo umuntu ari kuragaburira abantu babiri n'ugaburira umwe biba bitandukanye niho rero twahisemo abakenyezi bibungenze n'izi nagishyirahamwe igihe yacunze ko ari mukenyezi irema acunganirwe
yego mureka ndakigarukane kuri Serere ntahita gabira abakenyezi bibungenze hamwe n'abahetse nibo bahisemwo kandi izo mfashanyo nimba mwazitanze ejo kuwa kane nibaza ko zitazomara indwi abakenyezi bahetse n'abibungenze iminsi izokurikira bazocamira gute
ikibazo cyiza cyane ibyo umuntu wese yatanze imfashanyo arabyiyumvira akavuga ati none imfashanyo nina tanga iza gufasha bangahe ikumisi ingana gute kubwacu rero twebwe ibyo twakoze kwari gusahiriza aho tuzi n'abandi bashobora kuba bariko barasahiriza ngira mwabibutse nari nabibutse bwa mbere twarumvise akamo katewe na leta turumva yuko hari ayandi mashyirahamwe ashica ku bantu bamerewe nabi nicyo kigoyi kitiye twebwe icyo twakoze twavuze tireka naho ari gatoya katamara ukwezi dufashe umuntu wese burya umuhaye ikimumaza iminsi itatu itanu harigihe haza uwundi agafatiraho washikice umva rero twe twashatse kwifatanya n'abandi sitwe tubikora twenyine ko ngira nitwo bishobora umva twashatse gushyiramwo intererano y'iwacu abandi babishoboye nabo ahubwo nk'uko honorable yarabivuze nabo nibabashikire baterere batange intererano yabo kugira dufundikanye uwo mugozi dutabe ko dushobora gushika kuri iyo ntumbero yo kurwanya icyo kigoye
ego mu kiganiro ni muri isanga ikiganiro gihariwe abakenyezi turafite Ananias kuri telefone Ananias mwiriwe
yeye mwiriwe
ego me muri he mwifuza gushiriza iki
turi mu Burundi mu ntara ya Ngozi
ego me munyarutse
ego nta bintu byinshi navuga
ego turakumva bandanye
ego kabisa nagomba gushimira abantu bagize umutima w'urukundo kumvira kuri bene wabo b'abarundi bari ngaha mu Burundi barimo barahicwa na kigoyi
ego turakumva bandanye
hagasaba yuko bitera ngahe mu banza gusaba gukwira no mu ntara zose zigize Burundi
ego me urahejeje
Imana ikomeze ibahegagira
yego reka
nokunyagira kuri rya Amerika
yego reka twakire kandi Pascal kuri telefone mwiriwe yego me munyarutse
yego ngomba kwanga gushimira abo bari bacu bari mu mahanga barahuye na Amerika biyumviriye icyo kimwe cyo kumufasha bahifuza kubabaza nko mu ntara ya Cibitoke hariyo nk'ibitoki by'ibyinshi byavamo inzoga z'ubwoko bwose amajine mugagaherera hano mu gihugu mugohoza nabo bakarondera nk'uwundi muntu abyansete nakabifata neza natwe mu Burundi tukaronka nk'ikinyobwa nk'icyo tukakibarungisha muri Amerika nicyo tukaronka natwe amadolari igihugu kigakoma gitera imbere kugira ngo uno munsi hashyikiwe abanyabubanza mugabo iyo bazanye iyindi migambi y'iterambere igihugu cyose kirashobora kigashyikirizwa bakazana amafaranga asanga ntibafashe gusa abafise inzara ahubwo badufashe no kugira ngo niyo nzara ntigisubire no kubaho mu gihugu mu kuzana amahinguriro kuko niyo nabonye afasha abantu benshi bigatuma n'igihugu gitera imbere ama nagomba kubaza nk'uwo abo barundi bari muri Amerika bari bazanye gafudufashe nubwo hari abandi bene wacu hari ahubwo bagenda bakavuga ati imfashanyo ni bakazigirira niyo zovuye aho gihagizeho bakagomba kuzigurisha iyo bakagomba kubigoroka bizima aba ntarabo wewe n'umurundi afasha abahanuye cyangwa nk'aho abarundi bavuga ibyo ahora bahura kugira akanama k'abariyo bagashyikiriza icyiyumviro tukiri umukenke abo bantu badashaka kwisiza biva hanze bishikire mu Burundi.
Ego mihi ibazo bisa n'ibitumbereye serere ntahita gabira ego mihi zo mfacanye umwara zitanze nkuko twari twavuze zicazihera nta kuntu mwe kwiyumvira kuzoshinga ikintu kiboneka kizoza kirafasha abo banyagihugu ndetse naho hatoba muri ntara gusa no muzindi ntara z'igihugu.
Pascal abagize ibazo byiza cyane rwose murakoze kuba imibutsa kuri ino bijyanye no gufasha nkuko nabivuze bwa mbere BDI inshingiro yacu no guteza imbere igihugu umva guteza imbere igihugu rero harimo no gufasha mu gushyira amashyirahamwe aba imigambi yose ishobora gufasha umunyagihugu gutera imbere ariko nkuko nabivuze twebwe ubu aho tugeze twe twatangura ayo mashyirahamwe ahubwo twafasha abari ngaho gutangura ayo mashyirahamwe uko navuze ni twe turino bazi gutangura ishyirahamwe teza kuba ariho uri ukaraba ibikenewe ingene izokora twebwe ahubwo nashaka mfatireho aka kajyo ntume abafite iyo migambi yose bashobore kuyidushyikiriza kuko iyo tigo turarondera imfashanyo abari umugambi twavuganye twabwiwe n'ishyirahamwe riri nko ngaho mu Burundi hanyuma tukawukorera ko tukarondera imfashanyo ikwiye kugira umugambi uranguke abavuze rero by'amashyirahamwe n'ibintu biri mu migambi ihambaye ya BDI nkavuga nti rero ibi nizeye ko tuzobishika ko mu minsi iri imbere ni uko tubandanya dukorana n'ayandi mashyirahamwe icyo ni icyumviro cyiza cyane ahubwo yazanye ibintu byo kugira amaji y'ibitoke umva nk'icyo ni icyumviro cyiza habonetse umuntu ashobora kugira iyo konsepti iyo poje ikaboneka bakaduha uwo mugambi tuwukorera ko tukabandira imfashanyo kandi turashobora kubishyitsa yabagiye niba bavuga ati ngo hari abazibira imfashanyo nibaza yuko twebwe ngira ntibiradushyikira turabona abatuzibira imfashanyo kandi nk'uko nabivuze turagerageza tukaraba abantu dukorana basanzwe bari ngaho umva ibyo kuzibira imfashanyo kuri twebwe ntibiradushyikira n'ibyaba bibaho rero umva nanjye nubahanura nti nibareke ahubwo dufashe igihugu kuko burya abantu bagumije mu bukene ntacyo uba uri kurashikira kuko nawe ubwo bukene burashobora kugaruka ko reka rero nuhanura abo bose rero kwisubira ko ahubwo tugafasha abanyagihugu kugira batere imbere.
Urakoze reka tugaruke kuri Madame Félicité Nihoreho muhabwa imfashanyo n'amashyirahamwe atandukanye ndetse irema mwutubwira abandi babafasha ngaha mu Burundi.
Aha mu Burundi munashoboye kudufasha tugitama gufondarema mukenyezi irema nayo namubabwiye nimutandukanye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi tubahejeje kudufashisha impene n'amasuka n'amarozwaro yo kuvomera imirimo yacu twari dufite y'amashyirahamwe inyuma yica nawo yashoboye kudufasha usibye ishyirahamwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryiyumviye ko bagiye bafasha abakenyezi nayo ndifasha na twebwe baronse.
Ni ukuvuga rero ndetse iyo mfashanyo mwahawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gushika ubu niyo mwari mukigira ko imbere y'uko BDI ibafasha
yego natwari tukigira ko kuko yari yadufashije yaduhereza impene araduhereza amarozware araduhereza amasuka n'amafumbire yo kurima ko twararima imiceri tukarima ibigori tukarima ibiharage tumaze kurima ibyo byacu rero twarima ibyo twashyira hamwe tukagira nk'imigambi mito mito y'abakenyezi.
Ego mireka twakire Adele kuri telefone. Adele mwiriwe? Adele muratwumva?
Ndabumva cyane rwose. Ni impore.
Ego me n'impore munyarutse mwanya uri kura dusiga.
Ego icya mbere nashaka nshimire cyane abo bantu barongeye ayo mashyirahamwe ngira nk'iterambere cyane rwose na cyane cyane nk'iryo rihingura ibyo by'amaji hano gira nti mu Burundi
eka nta shiramwe adere
mamwo igitoki tarusa jiji gitoki rasenewe cyane gose
adere nta shiramwe rihingura ibi amaji ririho cari cifuzo ca cyari yahamagaye yasaba yuko hoshingwa amahinguriro ubandanye
murakoze cyane hanyuma nkashangira ko ngira nti iradiyo ijwi rya Amerika ku biganiro igenda itororokanye dushikiriza mu Burundi turakenguruka cyane irafasha tubateye intege mubandanye musinga iminara mu Burundi kugira yumvikane cyane rwose igihugu cyose
ego me murakoze reka tukwakirane na Egide mwiriwe
mwiriwe neza
ego me munyarutse
ego cyo yakabaza nari mfise nashaka kubaza abo batumire ko hari ayandi mashirahamwe ari mu Burundi canke ayari hanze y'igihugu uba bategekanya gukora kugira ngo bafashe abanyagihugu narijya tubona turi mu bihe bitameze neza
ubaza banye canke ubaza ayandi mashirahamwe
mbajije abo nyene ko hari ayandi mashirahamwe bariko barakorana mu Burundi nabo bari muri Amerika
egome reka kibazo ndetse ndagifatanye n'icyo nari nifuje kubaza Serere ntahita gabira aya mashyirahamwe mukorana babamenya gute cyangwa mwe mubamenya gute
murakoze kuri ibyo bibazo amashyirahamwe dukorana cyane cyane murazi ko turi abarundi usanga uzi umuntu ari mu Burundi ama akakubwira ati hari ishyirahamwe iri n'iri rikora ibi n'ibi twebwe rero mu byo twishinze ni uko turarondera abo dukorana kuko urumva niyo dukura ibyo byumviro dushobora gukora mu Burundi kenshi rero duca ku bantu tuba tuzi bakatubwira ati hari ishyirahamwe iri n'iri rikora ibi n'ibi hanyuma turafise na website singe nabivuga mu Burundi
ubuhinga ngurukana bumenyi
burundidi.com harabatwandikira babonye imigambi dufise baratubwira ati tubona mujeje byo guteza imbere u Burundi murashaka kudufasha muri bintu nk'ibi nuko dukora urumva hariho amashyirahamwe dusanzwe dukorana ariko twatanguye dukorana n'amashengero nk'ibyo byo muri imukenke projet de vie imukenke dukorana n'ikigo cy'ababikira kiri mukenke gifasha ubwo gwaruka bakaba bifite n'ishuri hanyuma hariho n'abandi rero baduhaye ama projet kigo turakora ntiturabishikana ariko uko imfashanyo ibonetse niho muzobona amashyirahamwe akora iyo migambi yishinze urumva rero si mukenyezi irema yonyine dukorana nayo hariho ayandi mashyirahamwe dusanzwe dukorana tugikora ayo mapoje kugira tuyashikane
egome nibaza ko yagutahuye twakira Aniseti nawe Aniseti mwiriwe
nagomba mbaze akabazo tubazo dukeye nka tubiri
mego munyarukije
urabona yuko bafite umutima mwiza wo gukunda igihugu ariko uburozi turafite cyane cyane ubukene bw'abahinga kubera abahinga benshi barungutse kwiga ntibagaruka yote rero iki kugira ngo abahinga tubarungutse hanze tujya kugira ngo bagaruke gufasha igihugu cy'u Burundi nama ikindi nacyo cyerekeye amashyirahamwe urabona yuko ari ishyirahamwe twavuga yuko rikomeye none kugira ngo abanyagihugu benshi bashikirwe bafise umugambi w'uwe wo kwagura akarere kugira ngo n'ayandi mashyirahamwe y'abanyagihugu bato bato ashobore kumenyekana bashobore gukorana hama ikindi nacyo nagomba namubaze bari kuri site yihe kugira ngo umuntu azoze araja kugira kuvisita site yabo kugira ngo turondere kugira ngo dushobore kuronka koresponda kugira ngo natwe amashyirahamwe mato mato nk'ayo usanga turimwo kugira ngo ashobore kumenyekana akorane nabo murakoze
ego murakoze reka icyo kibazo cya site bariko turagisozerera ko ariko tumusabe abishure kuri ibinye bindi icyo nacyo turagisozerera ko nitwarangiza ikiganiro ndabasabe Serere mu mwishure
Ego anise abajibazo bibazo we bibiri nibaza ko cyambere nico nabonye ico kicho abakinyora yavuze ati ari abahinga benshi bari hanze twogiki kugira bagaruke mu Burundi. Twebyo dukora muri BDI nuko twigisha abarundi aho bari hose ko bakunda igihugu cyabo. Tukabona yuko twebwe turi hanze twagize ayo mahigwe tukaba ahantu dushobora kuronka uburyo dukunda igihugu cyacu, ibyo dufise byose dushobora kubironka tuyifashishe mu gihugu. Abafise ubwo bumenyi nabo bagashobora kutwara gukora mu Burundi. Nibyo rero je numbwira ni abahinga burya umuntu wese n'umutima wiwe, ariko igikuru cyo dukora muri BDI nuko twigisha abo tuvugana bose gukunda igihugu. Umuntu amaze kugikunda rero niho atwara n'ubwo bumenyi bwiwe n'uburyo afise kugira agiteze imbere. Hanyuma ku bijyanye nabyo n'amashyirahamwe mato mato, turabahimiriza ahubwo amashyirahamwe mato mato kurazi ko amashyirahamwe mato mato mu bihugu nino iwacu muri Amerika, amashyirahamwe mato mato niyo usanga ateza imbere igihugu ko abafise imigambi myinshi cyane. Uko imigambi ikogwa n'amashyirahamwe menshi niko n'abanyagihugu batera imbere. Nanjye rero navuga nti nari nashaka kubahimiriza abafise ibyiyumviro bafise imigambi, ahubwo baraturondera kuri site tuza kubaha, ama dukorane baduhe iyo migambi tumve ibyo bashaka gufasha kugira ubundi butere imbere, hanyuma turondere iyo mfashanyo tuyibashikirize, hanyuma bakore ibirama kugira igihugu gitere imbere n'abarundi batere imbere.
Ego me, murakoze. Reka dutumbereze kibazo kuri Felicite Nihore hose n'ikibazo nagira ndababaze. Ibikorwa murimwo nta ngorane muhura nazo canke musabiki leta kugira ibikorwa byanyu byo gufasha abakenyezi birushize bitera imbere?
Bafite umutima w'urukundo ku bakenyezi, kuko nibo twafasha abakenyezi. Abakenyezi hajya afite ibibazo bitandukanye, bafite ibibazo byinshi. Abakenyezi nibo bayibaruka, abo bagabo nibo bayibaruka bose, nibo bagirana. Abakenyezi bafite ibibazo byinshi. Twasaba rero leta ko yodufata mu mugongo mu kudushyigikira, n'ayandi mashyirahamwe yose yifuza gushyigikira abakenyezi badufate mu mugongo tubashe gutera imbere. Nuko bose ariko barabivuga mu gihugu cyose, umukenyezi yisange, umukenyezi yisanzure mu rugo bwiwe, kuko bamwe usanga ari abafite indwara zitandukanye badashobora kujya kwivuza. Tukarondera amashyirahamwe adufasha kubavura abo tudashoboye kuvuza. Ibyo byose ni intambamyi ziri mu ishyirahamwe iwacu. Bafite indwara zitandukanye, nibyo bihenda zirondoka n'ibibazo mu bagore.
Ibibazo
ni rero ko tumudufasha kugira tubashe gutera imbere. Umugore yumve yuko nawe ari mwene Burundi, abayeho neza nk'abandi Barundi bose.
Ego me, murakoze. Turiko dusa n'abasozera tukugaruke ko Selere Ntahita Gabira. Dusozere mutubwira iyo ugo rubuga rwanyu ngurukana bimenyi canke site yanyu kugira uwabajije canke undi wese yifuza kuwashikira abaronka.
Ego, murakoze cyane. Nashaka kubanza kubashimira kuri kiganiro nibaza ko cabaye ciza, hanyuma kugira tubandanye dukorana n'abifuza bo tukorana bashobora kuturondera kuri buru babyitangiki www.burundidi.org.
BI ni B ni BI.
Burundi DI ni Burundi DI DI nko muri
nka data.
Burundi DI .org.
Ego me, murakoze. Turabashimiye kuri akanya mwaduhaye. ikiganiro
namwe gutumira.
Ego meturashimiye kandi na honorable Felicite Nihoreho kura kanya mwaduhaye kandi kumbure nitwa subira kwarondera mu nibaza ko muzoronka kanya. Ego me ibiganiro kwijwi ry'America birabananya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro mu buhinga bw'ibyuma twari kumwe na Fatuma Almas Karara mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kwijwi ry'America.